igihugu bwayo
amahoro kuri mwebwe mwese muduteza abiri kaze muri ano makuru mu kirundo agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abadandariza mu isoko ya Kanyosha iri mu gisagara cha Bujumbura basaba ku isoko yabo yohera gusanogwa mu bihe by'imvura ngo ntiboroherezwa kuko bakorera hanze muravyumva muri ano makuru bararenga 10 abantu bamaze gufatwa kumvoza amatohoza muri zone ya Muyira ni nyuma yaho mukuru wa zone arasiwa gakomeretswa n'abantu batamenyekanye ku munsi wa gatano mustanteri wa Kanyosha yemeza ko nubu amatohoza kibandanya mu makuru y'inkino naho turababwira uko rukino rwa box rukinwa umuhinga kabari Eric Ndayishimiye arongo ishira hamwe rya box mu Burundi mukanya nido nido ryana makuru
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa abamenyesha makuru bane bikinyamakuru wacu n'umudereva wabo barinjiye ibohero rikuru rya bubanza kuva ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu bagirizwa kuba bafise uruhara mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu mu gitondo cyo ku munsi wa gatano umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Bubanza yafashe ingingo yo kubungururiza mu gashoka komisariya ya gipolisi muri komine Bubanza ishirahamwe mpuzamakungu ry'amenyesha makuru batagira imbibe Reporters sans frontières hamwe n'ishirahamwe Human Rights Watch bariyamiriza bose iryo fungwa ry'abamenyesha makuru bagasaba ko borekugwa Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Jide Harerimana Terence Mpozenzi hamwe n'umushoferi wabo Adolphe Masabarakiza bahagaritswe kuwa 2022 gitugutu no mwaka igihe bariko baratohoza makuru kubijanye n'umutekano muke wavugwa muri komine Musigati y'intara ya Bubanza abantu barenga 10 nibo bamaze gufatwa ku mvoza matohoza inyuma y'iraswa ry'urongoye zone ya Muyira mu ntara ya Bujumbura ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu bivugwa na mustanteri wa komine Kanyosha Jean Berkimas Munzerere yemeza ko nuba matohoza kibandanya kugira ngo hamenyekane abamurashe n'igituma akavuga ko uyo mukuru wa zone Muyira yarashwe avuye kugura amayinite akaba yavuganye ku telefone na Placide niyo mwongere
yari muhira hama ariko aratelefona amayinite hanyuma aramuherana cajabuka hakurya kuko bumwe hari umuntu bari bafitaniye ibikorwa batuza gukorana bijanye n'amashirahamwe cagura n'amayinite amashira arataha muhira hari masaha amwe n'iminota nka 10 yo kumugoroba ageze adi metre y'inzu yo muhira yacasanga arabona umuhungu hagaze ahantu acaye bazati bintu byahenge yarengana camura kubwe inyuma arenga
amazo muvuze ko yoba yarabonye yoba yaramumenye yo canke yoba yarafashwe
kumenya biragoye kuko urabona mugoroba wa 19h arenga iminota nka 10:15 haragwa nta matara ariho kizuca cyo yabonye nuko yari yambaye akakofero
muravuga ko hariho amatohoza ariko arakogwa mbega yoba yerekana iki nkimvo yabo barashe uwo mushe bw'izone abamaze gufatwa bo kumvoza amatohoza babanga
abamaze gufatwa bashika ku 12 barafashwe ndibaza yuko bazobaza hanyuma kumbure harije wosanga no mu babikoze muri abo bafatwa yo barimwo nibatohoza umwe wese ibyo bamubaza sero ivyo yishuye kuri kuzomenyekana
muri kahise muri iyo zone ya Muyira kuva mu 93 hoba hari habashef de zone batari bake bashika nka 5 baba bamaze kuraswa imvo canke umutiwe buwahe kugira ngo ico cuka muri aho gace gihere
ico gihe cari gihe cingwano ikomeye gose weri ngwano n'isiyo tukirimwo na ubundi bwo ico gihe abashe b'uzone bakaje karere bamwe bazabarishwa nyengwa cyangwa 5 nyene bamarishwe uyo bashagira nka 6 bagira bakureho Imana yarakinze
hari ico kumbure muri ko murakora kugira ngo ico cuka ntikihabe kibandanya kumbure n'abazokurikira ngo bahabe basanga bahitanwe n'ibi n'ubwicanye nk'ubu
na manama ya misi yose nejo aho kwa gatanu aho bibereye kwa gatandatu niyo twazindukiye turakoresha manama abaserukira abandi nabe n'igihugu bahajya bose turababwira tuti nimurindire abatohoza ico azozana hanyuma muri bajya bafashwe ukuri kuzoboneka abarekugwa barekugwe abagize gucaha n'ibyashikisha kikabagira bahanwe
isanganiro yadiduza
ya amakuru twabateguriye harabandanya bamwe mu badandaza bo mu isoko yo muri zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura basaba ku isoko yabo yosa no gwigahera abadandaza bakababazwa no kubona n'abamaze kuriha batarubakirwa aho bakorera hanze bavuga ko bari ko bakora bahomba userukira abo badandaza agasaba meri ya Bujumbura kububakira iyo soko kuko mu gihe c'imvura ho ngo akazi nikoroha n'inkuru tubaza Moyize Misako.
Twe tubyakira nabi cyane abandi bose baramaze kwinjira amasoko
aho bakorera hanze iyo soko aba badandaza bavuga ko bari ko bakora bahomba bagashikiriza ko muri kino giye c'imvura ibidandazwa byabo byononekara
twebwe twicwa tudanza ngaha muri soko hanze nuko twarishe amafaranga y'isoko twari habantu mu isoko cyangwa batwugururiza isoko yacu ariko byarase ubu dukorera ngaha hanze gusa
twebwe impamvu dukora ngaha hanze ntitoyimenya neza mugani ho badusize
mugama handi twagiye twumva tuca twumva ko isoko zayuzuye ahande masoko yaruzuye barinziye bakorera indani twebwe turi ngaha
uyu mudandaza na wati nabamaze kuriha amahera asabwa ntibarubakirwa
iyo babona ko nabatanze bubakiwe abari basigaye bari kuca bayatanga kuko hari habayatanze iyo batanga karorero bakagira nk'inzu nka 10 canke 20 ati abatanze amahera ngaba twabubakiye nabandi bari guca batanga mbona kwico ari impamvu imwe mu mpamvu nyinshi zatumye abacuruzi badatanga amahera nkuko bategezwa kuyatanga
bamwe bagasaba meri ya Bujumbura ko yo bahuru husha bakiyubakira ibibanza muri iyo soko
cyo bisanga turavyo tubona kumenga abarubuka barananiwe meri nizi dushikiza ibibanza umwe wese ciwe ciwiwe avuga ati wekorera aha abanyagihugu biyubakira mu wese amenya ati hani rwanje ashaka guhubaka buryo bumeze uko bamweretse ikibanza kuya ko nabonye mu ruvumera ugiye mu ruvumera barakwega parti wawe
Minani Gadi aserukira abadandaza muri iyo soko agasaba ko meri ya Bujumbura yo kubakisha iyo soko maze akazokwinjira abadandaza bamaze kuriha
isoko si y'abadandaza abe inegihugu isoko ni ya meri ya Bujumbura meri ya Bujumbura irafise gufata ingingo ikubakisha isoko hanyuma abadandaza bakinjira akinjira uwarishe utarishe kibanza bakagihereza uwundi twebwe rero ntitubone igifashe na kimwe muri ibyo bintu bijanye no kubaka nuko ho bitegeko rifashwe n'igisagara cha Bujumbura hanyuma tukinjira isoko cyo kimwe na yandi masoko yose
urongoye umugwi ujejwe isanurwa rya masoko mu gisagara cha Bujumbura nkuri Kiramada akaba yatumenyesheje ko bazogira icyo bashikirije mu makuru yacu hanyuma bishikiye ku rubuga
urakoze Moyize Misago makuru ubutunzi kandi Burundi buvuye mu kibanza cijana na 68 mu 2019 buja mu kibanza cijana na 66 umwaka w'2020 mu cegeranyo c'ikigo Doing Business c'ibanki y'isi yose giherutse gusohoka muri ico cegeranyo kigira 17 cerekana ko mu bihugu vya Afrika igihugu ca Togo arico kiza imbere mu korohereza abanyamitahe kikaba cungutse bibanza 40 ku bihugu 190 byo kwisi byasuzumwe Nouvelle-Zélande niyo izu bwa mbere mu korohereza abanyamitahe Somalia kazu bwa nyuma n'inkuru tubaza Mihaye Kanyange
Muri ico cegeranyo casohotse ku munsi wa kane igenekezo rya 2025 ku kwezi gisohogwa n'ikigo Doing Business ikigo c'ibanki y'isi yose ni cegeranyo kigira 17 gisohoka hisunzwe ibintu 12 ico bitama indicateur mu rurimi rw'igifaransa mu korohereza abanyamitahe muri ivyo harimwo amasaha ugushingishira hamwe bimara ingene amakori n'amatagisi birihwa ukungene amashira hamwe aronka umuyaga nkuba n'ukungene amashira hamwe ashinzwe aronka uruhusha gwo kubaka ico cegeranyo cerekana kandi ko igihugu ca Togo cavuye mu kibanza cijana na 37 muri uyu mwaka kikaja mu kibanza ca 97 mu mwaka wa 2020 ni mu gihe ikigo Doing Business gikora icegeranyo caco gihereye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka muri Afrika y'ubuseruko igihugu ca Kenya cavuye mu kibanza ca 61 kija mu kibanza ca 56 ubuganda nabwo buva mu kibanza cijana na 27 buja mu kibanza cijana na 16 na igihugu cha Tanzania cavuye mu kibanza cijana na 44 kija mu kibanza cijana na 41 ni mu gihe igihugu cy'u Rwanda cavuye mu kibanza cha 29 kija ku cha 38 Uburundi nabwo buva mu kibanza cijana na 68 buja mu kibanza cijana na 66 muri ico cegeranyo cha 2020 bukaba bwungutse ibibanza bibiri mwisuzuma ry'ibihugu 190 igihugu cha Nouvelle Zélande nico kizubwa mbere mukorohereza abanyamitahe mu gihe igihugu cha Somalia kiza mu kibanza cijana na 190
buracha kugacana yandi munkino
mwavyumvise ni bucana yandi y'inkino tukabaganirira rukino rwa box rukinwa mu buryo butatu butandukanye Ruga kinigwa kukibuga chuburinga nirebugi metero zitandatu kuri zitandatu. Bishikizwa n'urongo ishirahamwe rya boxe mu Burundi. Kubijanye n'uburyo bwo guhagarika urwo rukino. Ehike ndayishimiye amenyesha ko urukino rwa boxe ruhagarikirwa n'uhagarikiza umwe. Akaba ari hagati mu kibuga afashanya n'abandi batandukanye baba bariko barakurikiranira hafi urukino hanze y'ikibuga. Bucana ndi nkino na Jean-Marie Vianenge ndakumana.
Urukino rwa box ngo n'urukino rushobora gukinwa mu buryo butatu butandukanye aho abakina ugo rukino muri rusangi ngo bakoresha amaboko ivyo bigashikirizwa na Eric Ndayishimiye arongoye ishiramu rya box mu Burundi
urudukina ruri mice gutatu burya bitugira mu Burundi bavyita AOB no kuvuga AIBA open boxing ari ibindi bita WSB hariho nibindi rero bita APB AIBA professional boxing birafise imice kuntu bikino tuvuze box hariho niyo bakinisha n'imigere n'ingumu none bikimbwa twebwe dukunda gukoresha iyo bakinisha ingumu gusa ku mutumba no ku mutwe akaba ariho bagema gusa rukino rwa boxer rukinirwa mu kijya mu kintu mahora mubona gishinze bacita ringi sinzi ko ntuno cita mu kirundi bavuga ko ari urugo nyene bakiniramwo ibyo bya box ni urugo rufise metero 6 kuri 6 ni kwadrat kubuduga naho bijya migozi raduga gushika ku metero kugira ni bagwana umukinyi baze kumukubita nk'ingumu ngo ave muri urugo rugo asimbe ashobora gukorokera hari hasi
Kubijanye n'uburyo bwo guhagarika urwo rukino, Eric Ndayishimiye avuga ko urukino rwa boxe ruhagarikirwa n'abahagarikizi batandukanye aho bisunga amategeko mpuzamakungu agenga urwo rukino.
Hariho umuhagarikizi abari hajya muri rujya rugo araba bajya bakubitana ingumu yuko atabuza kugira nabundi ngo ahasiga ubuzima. Niho rero nabandi novuga ko arabacamanza kuko babita abajije batanu baba bari inyuma ya rujya rugo bahagaze baraba batanga amanota. Iyo cyo twita round giheze barashira amanota ira ndi yakabiri heze bagashira noti round ya gatatu heze bagateranya bagacha barabo watsinze aho ni mu gihe batsindanye ku manota ariko hari gihe naho umukinyi bashobora kumukomeretsa bakabona yuko atashobora kubanda ariko arapfa amaraso barahagarika naho nyene yo bamuvishije amaraso menshi akabatsinze ni nkuko bashobora kumukubita akagwa hazi nasubire kuvyuka bashobora hagarika uruka kindo dico bita kawo hari amategeko yishira hamwe impuza makungu gitwa AIBA bakoresha uretse nabo bahagarikize haba hariho nabandi bita AITO babijeje bategeza kuraba bariko kugira ibintu byo hariyo mbere n'uwo hejuru bituma superviseur abari ngaho kugira ibintu bigende neza
uwarongo ishiramu rya boxe mu Burundi amenyesha ko ugo rukino rwabaye kuva kera ngo rukaba rwatejwe imbere n'umufaransa yitwa Pierre Coubertin ari nawe yarushikanye muri za nkino mpuzamakungu za Jeux Olympique
urukino rwa boxe rwatangwe kera gose hamwe bavuga imbere y'umuzo wa Yesu Kristo wariho hari ibintu bagira bakaja ahantu abantu bakagwana bijya bambara atari nibyo bafise bakagira risha ibi babicanke imigozi bakaheza bakakubitana byo byagiye runguruza gushika maka naho twovuga ko byatanguriye cyane cyane mu Bwongereza naho biraja mu ingorane mu Faransa niho bategejeje kubigira neza naho uwitwa Pierre de Coubertin yashoboye kubishira muri Jeux Olympique
muri bucana kandi inkino izokurikira Eric Ndayishimiye azodusigurira kuri ukino rwa boxe rutunganijwe mu Burundi n'intambamyi zihanze abakina ugo rukino
Wezi tatu, akaburungu, isanganiro, akaburungu, orge.
Isanganiro.
Kwisaha zitandatu zirenze ku minota 41 hano makuru tuyabandanirize mu makuru avugwa mu bindi bihugu abasenyeri katolika bo muri Amazon ni muri Amerika mu manuko barasavye papa ko yorekura abagabo bubatse kuba abapatiri kugira ngo bashobore guhangana n'ikena ry'abapatiri mu turere twa kure muri Amazon nkuko tubikura ku rubuga rwa radio y'abafaransa RFI ivyo bisabo byaserutse mu cegeranyo c'inama kuri Amazoni yakozwe na papa cyashizwe habona ku mugoroba wo kuwa gatandatu I Vaticano inyuma y'ibikorwa byamaze ya mayinga tatu abasenyeri n'abahinga bakaba barashikirije papa ibyo kogwa harimo rero gutangura kwemerera abagabo batse kuba abasaseredoti papa François ngo akaba yaremeye ko hagiye gushirwaho mugwi uzokwiga ico kibazo ni na hano duce dusozerera makuru twari twabateguriye kuri uno mutaga ariko ndabibutse zimwe mu ngingo zari ziyagize nuko abadandaza bakorera mu isoko ya Kanyosha iri mu gisagara cha Bujumbura basaba ku isoko yabo yohera gusanurwa mu bihe by'imvura ngo ntiboroherezwa kuko bakorera hanze mwumvise muri ano makuru byashikijwe nabo badandaza mu gisagara cha Bujumbura abajejwe umugwi ujeje gusanura amasoko bamenyesha ko bazogira ico bashikirije bishikiye ku rubuga n'abantu barenga 10 baramaze gufatwa ku mvo z'amatohoza muri zone ya Muyira akaba ari nyuma yaho umukuru wa zone arasiwe agakomeretswa n'abantu batamenyekanye ku munsi wa gatano mu staneri wa Kanyosha akamenyesha ko nubu amatohoza akibandanya. François Akimana niwe yafashije mu buhinga bw'ivyuma nkaba ndamushimiye ndashimiye namwe bwe mwese mwashobwe kudukurikira mugira umutaga mwiza.